Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti zacu mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza, nanone mbaha ikaze muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi barimo bakwa amafaranga bari baranyereje mu kigega cya leta.
Baratomboye hari inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga umuri yarizi murabwe twagarura mugambi w'ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumvugwa ruhombo raba ibyubatswe n'umuri yarizi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu.
Perezida Ndayishimiye rero yabivugiye ku kibuga cy'umupira cy'amaguru cyitiriwe Intwari i Bujumbura. Ilahe mu Buhorandi, urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga kuri uyu wa kane rwakomeje urubanza rwa Kabuga Felisiani. Naho Uganda yabonye inkingo za Ebola, aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, turayabaha mu buryo burambuye. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yashyikirije leta ya Uganda inkingo zo kugerageza kuri Ebola. Inkuru y'imvaho na Frederic Nkundikije.
Leta ya Uganda yaronkejwe inkingo 5,000 z'urwo rucanco ruri kuragiragizwa mu ntumbero yo gutuza ikiza cya Ebola cyo mu bwoko buzwi nka Sudani ciyadukije ubwa mbere muri Sudani. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng uyu munsi ku wa kane yabwiye amenyeshamakuru ko abahinga bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi bazokorana ku igenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza, kugira ngo barabire hamwe niba urwo rucanco ruriko ruragiragizwa rwoshobora gutangura gutangwa. Aho azoba hari umunsi umwe inyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rizoba rimaze gutangaza icyese ko ikiza cya Ebola carangiye mu gihugu cya Uganda mu gihe atabandi bantu bo kwandura mu minsi 42.
Leta ya Burkina Faso yo yirukanye abafaransa babiri ibarega ibikorwa byo kuneka. Frederic Nkundikije komeza.
Abafaransa bari bahagaritswe mu ndwi iheze bacabateye kwa kuva mu gihugu nk'uko yatangajwe n'inyamakuru zo muri Burkina Faso. Amakuru yatangajwe ku munsi wa gatatu yavuga kwabo banyamahanga bari berekanye ko bari kwararondera amakuru yerekeye ingabo z'igihugu cya Burkina Faso zijejwe umutekano. Abafaransa babiri babanje gusambishwa n'igisirikare mu ndwi iheze ku bijanye n'uruhara baregwa ko bagize hamwe no mu bikorwa bakorera hamwe n'isosiyete ikorera muri icyo gihugu. Umutegetsi akora muri ambasade y'Ubufaransa muri Burkina Faso yavuze ko igihe abafaransa bariko barasambishwa ibirego byo gusuma urusaku bitigeze bivugwa, kandi ko abafaransa batirukanywe ahubwo basabwe gusubira mu gihugu cyabo.
Radio ijwi rya Amerika makuru tuyakomereze muri Isirayeli, aho abasirikare bayo bishe umunyapalestina mu ntara ya Cisjordania bavuga ko yari mu bantu bitwaje ibirwanisho bari bagiye kubarwanya. Frederic Nkundikije nabyo arabitubwira.
Izahiri catangaje kwa abasirikare barashe uyu munyapalestine uyu munsi kwa kane igihe bariko baratana mu mitwe n'umurwi abagwanyi. Uyu munyapalestine yiciwe mu gisagara ca Nablus aho abasirikare ba Izahiri bari baherekeje abasivile ku musigiti urimwo amatati. Igisirikare ca Izahiri cavuze ko abarwanyi b'abanyapalestine ari bo batanguye kurasa ibikoho bikomakomeye ku basirikare ba Izahiri baca barivuna. Abajejwe amagara y'abantu muri Palestine bavuga ko umunyapalestine umwe azwi ku izina rya Ahmed Daragme asanzwe ari umukinnyi w'umupira w'amaguru yahasize ubuzima. Ikigo kijejwe gutangaza amakuru AFP catangaje ko umuhari Hamas ugwanya Israeli watangaje ko uyo munyapalestine yari umunywanyi wawo.
Frederic Nkundikije, aya makuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze ku bihugu by'Uburayi byemeza ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite akamaro kanini cyane, bitubwire.
igihe yafata urugendo rwiwe rwa mbere yagiye kubonana na Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabanje guca mu gihugu cya Polonye, igihugu gifise uruhara rukomeye mu ngwano iri mu cyo gihugu. Urwo rugendo yagize muri Amerika rero hamwe n'imfashanyo yahawe bifite akamaro kanini ku gihugu cya Polonye hamwe no ku bindi bihugu byo mu karere. Icyo gihugu giherereyemo byasambuwe n'ibihugu bikomeye bibanyi byacu mu ngwano isi yose igira kabiri. Zelensky yakiriwe nk'intwari mu ngoro kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House hamwe na muri Congre Amerika. Mu bihugu bya Buraya yo mu burengero, urwo rugendo rwatanze ibimenyetso bikomeye kandi rwabaye ubutumwa buhawe amakungu ko Leta ya Amerika izobandanya gushyigikira Ukraine yivuye inyuma mu rugamba rwo gutsinda icyo gihugu.
Ayo rero yari amakuru amwe namwe avugwa hirya no hino ku isi. Frederic Nkundikije urakoze kuyatugezaho. Ni kuri radio yanyu nshuti zacu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kino n'Ikinyarwanda. Mwayakurikira kandi ndetse n'ibindi biganiro byacu byose kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane mugume hafi, turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi barimo bakwa amafaranga bari baranyereje mu kigega cya Leta, yabitangarije i Bujumbura ku kibuga cy'umupira cyitiriwe Intwari. Eloge Wirika neza niyo nkuru dufitiye.
Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko haheze imyaka itari mike Uburundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro, haba mu karere no mu makungu, aho abatari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje ko ikari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Uburundi cyabaye igihugu cy'umwizero. Twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turiko. Turi kuri operasiyo agateka. Ega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacu rukinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha, Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 Uburundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera kikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyatubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yateguye ko umuryazi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye, hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga. Umuriyaridi muri amwe twagarura. Umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumve urwo ruhombo raba izubatswe n'umuriyaridi zari zagiye mu mufuko w'abantu badashika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya Leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mu mbonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na Leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bake ngo arandabiye ndahunze mu nyuma agaca yiga uyayanzu agacikarura rya Kongo wagira ngo barubwira atugire mu ngozi ngo yongwe ngimbemera kure cyane abanishije nguce gutotuka kumbe iyo se kuyigarura zahe gitwari yagushije sibyo. Ibyo bibazo rero turabizi, benshi bari kubaravuga n'abandi basizeyo ari mu bintu byiwe. Nimuze mubiture buramatari buramatari agusubize mu byawe.
Ariko abo babwirwa basa n'uko badashaka kuva ku izima. Abandi babiri baserukiye impunzi
ugambe na mechukwa wakati wa chini na
Gabriel Sili atwalishiramo rikome rirwanya itezagurwa rya matungo ya leta sanga intwari bereye na demokarasi rubwirizwa gushingira kwirwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta ukuri kwa kisigurijwe rya Amerika
ni baza yuko tusana bari ko baraduga naho tukiri kure cyane jewe no fata fate ko mu bita eshere kuvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru bifata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye nyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazaba amatwazira igiturire kurenganya nibindi nibindi
imiriza rya president ndayishimiye mukuba kico kivuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyari ziri hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro byiwe byabitangaje umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri icyo kibuga kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice perezida ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe nyamara nk'ubumwe bwa buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hagira agahaze mu gisata cy'intwari bereye no gutunganya imigambi ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri perezida byo guhindura ingendo eroje uri kaneza
Eloge urakoze nibutse ko ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya. Urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga kuri uyu wa kane rwakomeje iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien ibyaha bya genocide. Urubanza rurabera I Lahe mu Buholandi. Mu iburanisha rya none urukiko rwumvise abatangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha. Temistocle Mutijima yakurikiranye uru rubanza aratugezaho inkuru irambuye.
Iburanisha ryasubukuriwe ku bibazo bya haswe Kabu 086 watangiye gutanga ubuhamya bwe kuri uyu wa gatatu. Uyu mugore wabwiye urukiko ko yari umuturanyi wa hafi wo kwa Kabuga ku Kimironko, ibibazo bisoza ibazwa rye yabibajijwe n'abacamanza bagize inteko iburanisha. Umucamanza Margaret Guzman yamubajije niba yaba hari icyazi kuwitwa haje abakiga izina ryagarutsweho n'abandi batangabuhamya ko ari we wari umuyobozi w'interahamwe zo kwa Kabuga. Uyu mutangabuhamya yasubije ko yumvaga bamuvuga ariko atamuzi nta n'ubuhamya yigeze amutangaho. Umucamanza kandi yamubajije ku buhamya yatanze ko yabonye Kabuga yakira interahamwe iwe mu rugo. Amubaza uburyo yabashije kubona Kabuga yakirira interahamwe iwe ari mu muhanda mu gihe kwa Kabuga hari hazengurutswe n'igipangu. Aha Kabu 086 yasubije ko yamubonye aziha ikazi iwe ubwo zari zivuye muri mitingi ya politiki y'ishyaka MLND. Ku itangwa ry'imbunda zakoreshejwe kuva ku itariki ya 8 y'ukwa kane mu 1994 uyu mutangabuhamya yavuze mu buhamya bwe ko zazanywe n'umusirikare, umucamanza Alain Bonomi ukuriye inteko iburanisha yamubajije uko ibyo yabimenye. Umutangabuhamya asubiza ko yumvise abantu bavuga ko bagiye gufata imbunda zazanywe n'umusirikare. Uyu mucamanza kandi yamubajije niba yaba hari amakuru afite yerekeranye n'uko interahamwe zabonye imihoro n'izindi ntwaro gakondo yavuze ko zatangiye gukoresha ku itariki ya 7 y'ukwa kane mu 1994. Aho umutangabuhamya yasubije ko ibyo bikoresho interahamwe zabihawe na Kabuga ko zizi wabo kureba se umubyara zabyigambye ko Kabuga afite intwaro nyinshi. Uyu mutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko mbere mu 1993 interahamwe zajyaga zitozanya imbunda zitarimo amasasu, zatangiye gukoresha imbunda zirimo amasasu kuva mu kwa kane k'1994. Nyuma ya Kabu 086 humviswe undi mutangabuhamya mushya w'ubushinjacyaha, uwo ni uwahawe izina Kabu 072 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Nawe yatangiye ubuhamya bwe yarusha muri Tanzania ahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga n'inteko y'abacamanza yari Lahe mu Buholandi. Mu ncamake y'ubuhamya bwe yasomwe n'umushinjacyaha Kabu 072 nawe avuga ko yari umuturanyi wa Kabuga ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Avuga ko kwa Kabuga mu rugo yari ahazi neza kuko yajyaga akora y'imirimo ijyanye n'ubwubatsi asana imiyoboro y'amazi. muri insha amacyavugamo ko mu 1992 yabonye intera hamwe zihagurukira kwa Kabuga ziri mu modoka z'amakamyo ya Kabuga ziherekejwe n'imodoka z'abasirikare nyuma kaza kumva ko zagiye kwitoreza muri Gishwati Kabuzeru 72 yabwiye urukiko ko aha kwa Kabuga hari inyubako yari icyubakwa yateganyirizwaga kuzakoreramo radio RTLM abajijwa aho iyo nyubako yari igeze yubakwa yasubije ku gipangu cyayo cyari cyarubatswe cyuzuye ku nyubako naho harakozwe umusingi cyangwa se fondasiyo gusa umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga yamubajije icyamubwiye ko iyo nyubako yari kuzakorerwamo na RTLM aho umutangaho hamwe yasubije ko byari byanditseho ku gishushanyo mbonera cyayo ndetse no ku ruhushya rwo kubaka Uyu mutangabuhamya yabwira ukiko ko yabonaga kenshi intera hamwe zitoreza kwa Kabuga aho zimwe zahirirwaga zikanaharara mu gihe izindi zatahaga zikagaruka mu gitondo aho ngo hari inzu nini intera hamwe n'abakozi babagamo umunyamategeko Françoise Mate yamubajije uko yamenye ko intera hamwe zirara kwa Kabuga niba se yarahoraga y'iminsi yose Umutangabuhamya asubiza ko atahoraga kwa Kabuga ko yari afite akandi kazi yakoraga yongeraho ko hari ubwo yajyaga yibonera izo ntera hamwe mbere yo kujya ku kazi cyangwa yanataha abo mu rugo iwe bakamubwira amakuru yerekeranye n'uko zihaba umutangabuhamya Kabuzeru 72 niwe wasorejwe iburanisha ryo muri uyu mwaka mu gusoza iburanisha umucamanza Ayane Bonomi yavuze ko urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 17 y'ukwa mbere mu mwaka utaha w'2023 nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felicien aregwa ibyaha bya genocide guhamagarira abantu gukora genocide ubwumvikane mu gukora genocide no gukora itoteza ku mpamvu za politiki kuva urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi ntarahabwa umwanya wo kugira icyo avuga ku byaregwa gusa mu maburanisha yabaye mbere yahakanye ibyaregwa avuga ko byose ari ibinyoma watigeze yanga abatutsi ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe
Wenda wana shakuru wachi rusangi uradu tukwara neza kandi ndakwizeye
Nye kwetu ni bugo
Nekada?
Ndiye bugo
Wiki? Nukunga kwa mwenye wese mwuri tukwe yabge ya jenye vesha kuhundi Ya ba 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 Shafi Kijende Kombo taksi yaji Kombo taksi Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi Mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rola.
Kombo Taxi ni kuwa gatandatu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika guhera saa 10. Mu Burundi mu ngo z'abubakanye zirenga 330 zo mu mujyi wa Bujumbura umugabo n'umugore baratandukanye mu mwaka uyu nguyu turimo umwe rukumbi 2022 biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi n'amashyirahamwe atandukanye yigenga akurikiranira hafi ibijyanye n'abubakanye mu Burundi ibindi tubibaze Cherive ndayishimiye
Mutegeranyo cyakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabo mu isekeza ry'iminsi 16 cyo kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu arizo Rumonge Makamba Rutana na Mwaro basanze ayo mabi afatiye ahanini kuguharikwa kubarezwa igufa kutagira uburenganzira ku matungo y'umuryango Godelieve Manirakiza harongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko ibyo bituma abo bakenyezi atamahoro bigera bagira bakagenda barahahamutse
twasanze ari mahohotera ateye ubwoba cyane muri ibyo ntara ibindi twabonye ni ibijyanye guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu haba ku bw'umubiri cyane kubwo mutima urasanga amahohotera menshi ari ayafatiye kubabaza igufa ayandi nayo yatumye imitima y'abantu bahahamuka n'ikindi kiyongera ko ari ku bijyanye n'amahohotera afatiye ku butunzi
kubw'uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe Afrabu asaba abakora ayo mabi muri izo ntara zo mu bumanuko reka mbere no mu gihugu cyose bohanwa by'akarorero agasaba n'abarundi bose kudoma ku rutoke abakoze ako kabi kabishe kuko kugwanya ayo mabi ari uruhara rwa bose
abakoze ayo mabi bahanwe abagenzi ubutungane bareke kuja bararekura abantu bagirijwe amabi nk'ayo kuko bituma wa muntu yari yarahohotewe amubonye uwo muntu ariko aridegembya umutima uturahuka kurandurana n'imizi ayo mahohotera ni igikorwa cya bose abagore abagabo abari mu ntwaro abajejwe inyamiramabi abajejwe guca imanza abajejwe intwaro bisate nk'ama kuko barumvise ko abenegihugu abantu baherereye batorohewe
umushikiranganji wo gushigikirana imibano agateka akazi na muntu n'iterambere ridakumira Emile de Sabushimike aremeza ko ibiharuro byerekana ko mu Burundi abakenyezi ba ubwa mbere mu migwi y'abantu bahohoterwa ariko agahumuriza abakenyezi n'abigeme ko leta y'u Burundi yamaze gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo ihangane n'ico kibazo
Radio Ijwi rya Amerika iyo nkuru ni yamabi akorerwa abagore n'abakobwa mu Burundi nyamara ibyuma nuko byadutengushye twari turi ku nkuru y'imiryango umugabo n'umugore batandukana muri Bujumbura noneho tuyumve na Thierry Ndayishimiye
Mwitangazo jasuwe kuri uyu wa gatatu n'ishiramwe igishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bw'umukinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye ndanse ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shirahamwe
mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura byabaye ndanse ibyo tubivuze twisunze ibiharuro dufise ishami ryacu Honest Fetton Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyine 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika amajana 36 biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize imiri ya Bujumbura
ibyo bitugira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cya Bujumbura ariyo Ntahangwa Muhana Mukaza muri uyu mwaka wa 2022 zigera ku 336 byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Burundi Anyesi Bangira Icenge muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo
ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura tukongera ko ibi by'uko abubakanye bamwe bamwe iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira kuyaga ikiyago iyindi mvo iri kira bituma niyo usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri ubwo bagiye kubaka ugwariko kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyete nyine ni kuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashyitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi ibibazo bishobora kubashyikira mu rugo
iryo shyirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana byatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu ku rundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango ubiganira gizimisa remesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo
urugo ntirushoboka imana itarimo abantu bataye imana bankimana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo shefu atari imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko bavuga ivyabo nakavuga ivyiwe tuje kuri plage je nkene kujyama ndeka kuvuza radio nkene gutsinzira uje nani nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kuri wanyu mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo kwawe nangoma nakubwire ko vyamaze ngo bizisambura muramukazawe ashitse mu rugo agera kugira ngo gupfonda ngujya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramukazawe cyane
ibi bya America byavuganye kandi n'urongo yoshira hamwe riharanira gateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa bakoregwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi giye kubiraba usanga n'ibikigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu nabagabo abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko ntanze ngo nazimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe imyifato
Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze
Icyo tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntirureza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushyirwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushyira mu ngiro
iruhande yo gusaba kwahukana hagati yabubakanye bitewe no kutumvikana amashyirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise ayo mashyirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mu bubakanye uburizwamwo na mugenzi we Cherive ndayishimiye ijwi ry'Amerika ikigali
Cherive urakoze cyane tujye muri Tanzania aho indwara zo gufungura nabi zugarije abana benshi bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania rero inkuru tubaza James Jovino umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barafa hafi buri mwaka ubitege bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana ibihumbi 2,263 na batatu bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire n'icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafite uburemere bukwiye abandi ibihumbi 5,305 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ubwico kibazo abana hafi 2,805 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kuwa minyo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe pamu Ndiyo naam.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi. Bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe pamo. Idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameandikia darasa tu kwenye kufuatia mno mkali, lazima alianza na huo wakati.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru aho muri je mbashimiye cyane ko mwayakurikiye kandi ko mwahisemo radio yanyu Ijwi rya Amerika. Maze rero mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro n'amahirwe kuri mwese. Murakarama.